Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse juti mwese duteramanye kuri munsi wa gatatu itariki 2 ukwezi kw'icyenda mwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkikije ateramije ibiganiro by'umunsi.
Kitumura ucukikora gihumbi turayakenye rwose bararwara inzoka abantu ugasanga nyine bitunye ibiyoka ugasanga nyine bamerewe nabi nta mwana wene wacu usanga amerewe nabi neza kubera amazi ma
uyu ni umunyagihugu mu Kirundo avuga ku kibazo cy'amazi muri iyo ntara. Ni inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Kariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alphonse na Mutsinzi Alphonse. Umwanya ni wawe udushikiriza amakuru wa duteguri.
Mwaramutse neza Fred, mwaramutse neza mwese muri ko murakwirikira ano makuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakenguza amateka Bob Kaze wo muri Leta ya Pennsylvania na Chris Cornes wo muri Leta ya Delaware nibo bamenyesheje kuri uyu munsi wa kabiri ko bashigikiye y'amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika na vy'ibihugu bitanu rutura byo ku isi byasezerana na Iran yo guhagarika gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Abo rero bagize igitegeko cya 33 ku igitegeko cya 34 bakenewe kugira ngo iyo nteguro y'itegeko ishobore kuja mu ngiro. Umudemokrate Cardin yogira wa 34 yaracari ko arabyumvira. Perezida Obama rero akeneye bakenguza amateka 34 n'abashinga amateka 146 kugira ngo iryo tegeko rije mu ngiro. Ariko rero arashobora gukoresha ubushobozi amateka muha mu gihe batoretora. Papa Francis umwungeri wa Kiliziya Gatolika yasabye ko abapatiri botanga igongwe ku bakenyezi bireze igicumuro cyo gukorora inda bitandukanye cyane n'umugenzo urukristu wa Kiliziya y'i Roma. Ibyo yabisabye mu gihe himirije gutangura umwaka witiriwe ikigongwe uzotangura mu kwezi kw'12 mu ikete ryandikiwe i Vatikano ku munsi wa kabiri. Papa Francis yavuze ati ndazi ko hariho abakora abakororinda babishatse kandi bakabifata bisanzwe. Ati ariko hariho abandi benshi bakora ico caha kubera atakundi bari bubwire. Ati rero abapatiri barakwiye guha ikigongwe umukristo yireze afise umutima wo gusaba imbabazi. Umwungeri wa Kiliziya Gatolika yongera amenyesha ko hari abakora inda kubera bakandamijwe cyangwa babitegetswe. Ati narahuye n'abagore benshi bagendana umubabaro amurira n'imikomere ku mutima ubuzima bwabo bwose kubera ico kintu bagikoze batabishaka kandi atakundi bari bugire. Ibihumbi 350 nico gitegere c'impunzi zimaze guhungira mu bihugu vya Buraya zicimwe bari Mediterane muri uyu mwaka w'2015. Ibyo byamenyeshejwe ku munsi wa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukurikirana uruja n'uruja rw'abantu ku isi. Abo benshi baca mu mazi ari nko kwiheba bahunze ubukene n'ingwano birangwa cyane cyane mu bihugu by'Abarabu no muri Afrika. Ibihumbi 234 baciye mu Bugirigi, 114 mu Butaliyano, abandi baca muri Espagne no mu izinga rya Malte. Muri abo bacamwe bahari Mediterane, 2600 barapfuye kubera ubwato bwatwawe bukibira. Babacar Balok avugira ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu UNHCR yamenyesheje radiyo Ijwi rya Amerika ko ibihugu bitegereza gufata nkama ico kibazo naho usanga bimwe bimwe biriko birica amatwi bibuza impunzi kwinjira canke ngo hinjire bakebake. Ihugu vya Buraya vyahiruka impunzi nkizo mu ngwano ya kabiri y'isi yose. Muri Leta ya Kentucky aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kim Davis yaranse kuraganisha abageni babiri bashaka kurongora n'abasangiye ibitsina naho sentare gasambura amanza y'ico gihugu irutse kurekura ubugeni nk'ubwo. Abo bageni babajije umupfasoni Kim Davis itegeko yitwaje kugira ngo ntabashingire. Nawe ati jewe nitwaje itegeko ry'Imana. Mu rwandiko yashikirije ku munsi wa kabiri yavuze ati mu gihe no bikora byomvuna umutima ubuzima bwanje bwose. Ati rero si ikibazo cyo kudashaka kurongoza abadahuje ibitsina. Ati n'uburenganzira mpabwa n'ibwirizwa shingiro rya Amerika rijanye n'amadini. Umushikiriza amanza wo muri Leta ya Kentucky Jack Conway yaramaze gusaba inyamiramabi ngo yige ko iyo nyifato y'uwo mukarani ari ukwegenza nabi mu kazi mu gihe yobandanya yanka kuraganisha abantu bahuje ibitsina arashobora guhanishwa ihadabu rikomeye canke akanafungwa kuko azobarenze itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riha uburenganzira abahuje ibitsina kurongorana. Muri Ukraine haravugwa abasoda babiri bapfuye biturutse ku grenade yatewe ku munsi wa mbere abari mu gihe hari imyirekano yabereye mu gisagara ca Kiev mu gihe n'amashinga mateka yari ishashe kugira ngo itore itegeko riha ubwigenge intara zishaka kwiyonkora kuri Ukraine zishigikiwe n'Uburusiya. Abantu 140 niyo bakomerekeye muri iyo myirekano kandi benshi ni abajejwe gucungera umutekano. Abashika 30 nabo baramaze guhagarikwa n'igipolisi kugira ngo bazwe. Benshi muri abo nabari mu mugambwe n'amashirahamwe adashaka ko igihugu ca Ukraine gicibwamwo imigwi ari nabo bateguye myirekano bagizwa kandi ko ariyo bateye magrenade maze guhitana abantu batatu.
Urakoze Alphonse ku makuru heje kudushikiriza. Umushikiza manza akizigenza wa Republika y'u Burundi Valentin Bagorikunda yasohoye itangazo aho yamenyesheje ko abandi bantu bane bari mu bagirizwa ubwicanyi bwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana barengutse kugira ngo bumvirizwe n'abashikiza manza mu ntumbero z'amatohoza.
Nkuko tubisoma muri iryo tangazo, Valentin Bagorikunda umushikiriza manza wa Republika y'u Burundi yahaye abamenyesha makuru amazina ya abapolisi bafise ipete rya caporal n'aya akurikira: uwa mbere ni Miburo Mathias, uwa kabiri ni Mubona Renova, uwa gatatu nawe ni Niyonkuru Philbert. Uwo musirikare nawe afise ipete rya premier sergent major yitwa Bigira Umugisha Kado. Abo bose rero igihe bazanwa muri parke nkuru y'igihugu ngo bumvirizwe basanze natwe ariho turi turindiye ino tangazo. Uko ari bane, babiri babiri basangiye minote ku maboko, bari bambaye impuzu z'igisivile kandi bose nta birato bari bambaye, baramaguru masa. Bashoboye kutubwira ko bafungiwe mu gasho k'iperereza haracinzwe zibiri. Muri iyo misi yose bamaze ngo n'ubwa mbere barengutswa imbere y'ubutungane. Vyongeye ngo nta n'uburenganzira bwo kurondera umushingwa manza bafise. Ikindi naco batubwiye nuko n'imiryango yabo ataburenganzira ifise bwo kuza kubaraba. Kubijanye no kubaho kwabo, batubwiye ko baryama hasi ku isima ataco bifuka cyangwa ngo bisasire. Bamwe muri bo batubwiye kandi ko bafungiwe hasanzwe hari akazu ka sugumwe. Kubijanye no gufungura naho ngo bagaburirwa rimwe ku munsi, bagafungura umuceri n'ibiharage. Twabajije ko babahohotera barabihakana. Yamara mu maso byaboneka ko barushe kandi umwe muri bo yari afise ibikomere ku tugufa turi mu iteranirizo y'ikiganza n'intoke, uwundi nawe yaravyimvye iruhande y'ijisho. Nayo kubijanye n'ivyo bagirizwa, bamwe muri bo batumenyesheje ko bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi. Uyo musirikare muri bo we yatubwiye ko haciye akanya gato abwiye ico yagirizwa. Aho yatubwiye ko yagirizwa ko umunsi umwe yoba yaravuze yuko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana azokwicwa. Ivyo rero bagirizwa uko ari bane barabihakana. Banibutse ivyo bagirizwa mu kwitubwira bamwe muri bo baduka bagatwenga ngo kubwaho birabarengera. Ku bibazo vyose twari dufise nta nyishu zavyo twigeze turonka. Mu byo twari tumenyereye iyo dutumye ko twa turonka igipapuro kiriko itangazo nyine kurisohora nawe akarisomera ku byuma byacu bifata amajwi. Yemeho no munsi umushikiriza manza wa Republika Valentin Bagorikunda ntiyigeze aza naho turi, yarungitse umuntu aduha itangazo ku mpapuro. Ejo aho bukeye tariki zibiri, Lieutenant General Adolphe Nshimirimana azoba kwije ukwezi agandaguwe. Mukamenya ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yatanze ikiringo c'indwi imwe kugira ngo abamwishe bazobe bamaze kumenyekana. I Bujumbura, Leta yishatse ijwi rya Amerika.
Uyu munsi mu Rwanda inama nshingamateka umurwi wa depute watoye integuro y'iteko rigenga uburyo bushasha bwo gutanga amafaranga y'imfashanyo ku banyeshuri biga muri kaminuza hamwe n'abiga mu mashuri makuru. Iyi nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Uyu wari umunsi wa kabiri w'abadepute biga ku mushinga w'itegeko rigena imitangirwe y'inguzanyo ku banyeshuri biga muri kaminuza n'amashuri makuru. Abateguye uyu mushinga bamaze kwemezwa n'abadepute bavuga ko bimwe mu biza ku isonga byibanzweho ku bazahabwa inguzanyo ari ubushobozi bw'abayikeneye ndetse n'amasomo afatwa nk'ari ku isonga abayize bazateza igihugu imbere. Ni umushinga w'ingingo 30 wakuruye impaka ndende ku badepute hafi kuri buri ngingo ziwugize. Uyu mushinga uteganya ko uhawe inguzanyo bagomba kugaragaza ubushake bwo kuyishyura nyuma y'icyumweru abonye akazi. Bamwe mu badepute bagasanga icyo gihugu bwacyo ari gito bafatiye ku muryango nyarwanda hane nurangwa n'ubukene.
Ukijya kumukoresha umuteye kujya gukora akazi waraguzaga na transport ukayiguza icumbi waga wagujije ibigutunze muri uko kwezi waga wagujije wajyamo ari wajya muri sekiteri prive ndetse umukoresha akakuguza isanga aho ndi gutangira kwishyura inguzanyo najya gutore pratike gusa nawe ubundi byo ingingo nk'uko wayivuze ni ngombwa ariko twagomba gutanga igihe cyumvikana tuzi ko cyashoboka. kuko n'ibintu tubanyuzemo twese tuzi hari iyo umuntu abona akazi ukagira periode d'ese urumva mu mezi atatu ariko tumuhaye periode tukavuga ati umuntu atangiye kubona akazi kazwe guhera ku mezi atandatu ubonye ko abonye kandi contrat definitive yatangira kwishyura ntacyo byagombeshamo leta ikigo cy'imari kuko n'ubundi utarabona akazi bari babyihanganiye ariko tugatanga iyo periode umuntu akabaze ko après 6 months byabyanze ku buryo bagufata n'ibihano njye numva aribyo byabakirero kugira ngo tujye dushingira ku masezerano tutanazi kandi hari itegeko
ubonye akazi kandi abagomba guhita amenyesha umukoresha yuko yigiye ku nguzanyo ya leta umukoresha nawe akabimenyesha banki y'igihugu itsura amajyambere BRD yahawe izo nshingano igatangira gukata amafaranga yumvikanyweho hagati y'umunyeshuri na leta umukoresha atabikoraga ahanishwa 10% y'inguzanyo umunyeshuri yatse ibi nabyo hari abadepite basanga ari umugogoro ku mukoresha ubutazi y'amasezerano yashyiriweho umukono
ayo masezerano yashyizweho umukono n'abantu babiri yubahirizwe n'abantu babiri tudashyizemo umuntu wa gatatu wo gusa kwinjiramo kandi n'umuri ya masezerano nge nagiranye na banki nta hantu yagaragara ku muntu witwa umukoresha ndumva ari igitekerezo nagira ngo mvuge ijambo ryancitse ntabwo ari ukuvuga ngo nifashe kubera kwifata ijambo ryancitse sinabanyisha kurifata ariko nicyo gitekerezo sisitemu ubundi irubakwa amabanki azi uko abikora bakishyuza ntabwo numva izi mpuhwe zije kugirirwa banki zikinjizamo umukoresha ntahuriye n'abantu bisezeraniye uburyo bazakwizanya n'uburyo bazishyuzanya nta hipoteka irenze ubwenge bw'umuntu kandi ubwenge bw'umuntu umuntu watsinze kurusha abandi ni investment rero iba yizeye kuko aba yizeye kuziga azagenda kwiga akazi agatanga umusaruro akishyura niyo mpamvu rero ngarutse ku gitekerezo cy'uko ibadani idakwiye kujya ku muntu wa gatatu udafite ahuriye n'amasezerano y'abantu babiri ukaba twamuvanamo abantu babiri bagashaka uburyo bazishyurana kandi mu by'ukuri birashoboka
Minisiteri y'uburezi mu Rwanda yisanga uyu mushinga uzakemura ibibazo bitari bike bigamije kudacira uruhande mu kwishyuza abagiye ku nguzanyo ya leta Bwana Papias Musafiri ni minisitiri w'uburezi mu Rwanda
mu buryo rwo kugira ngo itegeko rishya rishashobe gukemura ibibazo byari biriho byo ko leta itanga amafaranga ariko amafaranga ntagaruke kimwe rero inshingano ikomeye nuko ari inshingano yahawe umukoresha kuko amafaranga menshi aturuka ku mushahara kandi umushahara utangwa n'umukoresha birumvikana ko umukoresha afite uruhare rukomeye cyane kugira ngo nibura ijana ku ijana ry'amafaranga atangwa nk'inguzanyo ashobore kugaruka bityo yunganire no kongera umubare w'abanyarwanda muri rusange bazashobora kugerwaho ni serivisi yo guhabwa inguzanyo
kuri ubu leta y'u Rwanda iracyafite miliyari 80 z'amafaranga y'u Rwanda yishyuza bigiye ku nguzanyo yamaze kubona 10 gusa ufatiye ku miterere y'akazi mu Rwanda rimwe na rimwe kaburi igihe kitari gito n'ukabonye ntikabe gafatika cyangwa ngo karambe bishobora kumvikana nk'ibizagora leta mu kuzaronka amafaranga yiteze kuzishyuza buri wese iguriza yiga kaminuza n'amashuri makuru Umushinga w'itegeko uteganya ko umunyeshuri azajya yunguka 11% y'amafaranga yigiyeho nk'inguzanyo hagendewe ku mushahara z'abafata ku kwezi kandi ko bizaba bireba bafite akazi gusa leta ihagarariwe na Minisiteri y'Uburezi zagikora urutonde rw'abemerewe inguzanyo irushyikirize BRD ku ikubitiro y'umushinga w'itegeko rishyura reba abanyeshuri bagera ku 12,000 bakazagabana miliyari 29 z'amafaranga y'u Rwanda kandi abateguye umushinga w'itegeko bashimangira ko amafaranga nk'aya azakomeza gutangwa mu gihe kirekire gishoboka ni umushinga witezweho kuzakemura ibibazo byose byagiye byumvikana mu mitangirwe ya Bruce ikabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
abanyagiye mu gice kitari gito cy'intara Kirundo barafise ingorane zo kuronka amazi meza menshi bakoresha amazi ibiyaga mu kumesura koga no kunywa maze bigatuma bagwara indwara ziturutse ku isuku rike iyi nkuru twateguriye na mugezi wacu Jean Bosco Darurinze
ari ku nkengera z'ikiyaga guhinda neza na neza ku mutumba wa Cheburi muri komine Kirundo muri ico kiyaga bamwe bariko baravoma abandi bariko baramesa abandi boga amazi y'ico kiyaga niyakoreshwa ibintu byose byankenerwa mu buzima bw'abanyagihugu baba kuri uwo mutumba
iki kiyaga kitwa nde
guhinda
amazi yo muri iki kiyaga mwibwiye abafitiye akamaro aka
turayanywa turayatekesha kongera tukayamesuza
anda gusanze uri kuyakoresha iki
ndiho ndayamesuza
ako kabidi uje kugakoresha iki
kuvu
wewe aya mazi nawe wari kuyakoresha iki
nda yogamwa
yani twa 10 yohana mvuka navukiye ngaha mugabo amazi naya nyine tunywa nta yandi tunywa hanyuma barigeze kudukora icyuma hariya hirya nta twagikoreye ko amezi atatu yonyine gusa kica kirapfa ibizi tunywa ni ibinyo navutse 5 na 3 imyaka 60 niyo mazi nywa iki kiyaga
uko kubura amazi meza
bifise ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu bayanywa.
Amazi meza uri kurayanywa ntagira ibirohe. Mugaya uyavonye gucyo buke mu gitorosanga afise ibirohe.
Murayateka.
Tiyateke mbezo nkwi mbe urabona nka tumugara inkwi zoteka yo maze gateka n'ivyo kugira kurarya wokura. Ingaruka mbi n'inzoka gusa twimbura mu ntuza mu mubiri wacu.
Twimweranye n'uruzi gonye n'ego twimwera. Urunyene rwati kwihinda ne gotunwa ababishoboye nabo barasuma nyene bakayatumye ku kibuga cy'indege kwarashidi niho hari icyuma bayapoma naho nyene kipoma bafise amagare nayo batafise amagare ntibayanga
nk'umuntu watumye nk'umunyonzi araheza akamuha nkanga
ikitumura ucu kigoro gihumbi turayakenye gose baragwara inzoka abantu gasanga nyene bitunye biyoka gasanga nyene bamerewe nabi nta mwana wene watu sanga mire neza kubera amazi ma
mu gisata cha leta kiraba ibyo gukwiragiza amazi meza baremeza ku intara ya Kirundo iza kwisonga mu bukene bw'amazi meza nubwo bemeza ko habaye gutera intambwe mu myaka iheze. Apolinaire Sindihebura n'umuyobozi w'ubuhinga mu gisata cha leta cyo gukwiragiza amazi meza.
Ikintu nagomba kubanza kuvuga nuko intara ya Kirundo mu bijanye n'amazi meza na cyane cyane mu gihugu hagati aho twebwe tujejwe ariyo ntara iri nyuma y'izindi. Uyu munsi duharura ko iri ku rugero rwa 30% mu bijanye no gukwiragiza amazi meza. Mugabo rero naho mwumvise biharura ari bitoya bigaragara ko twateye intambwe kuko mu mwaka wa 2010 yari kuri 15%. Muti none ibyo biharuro byaduze gute? Hariho ibikorwa byaranguwe ku buryo leta y'u Burundi yahawe ni banki y'Abadage iterambere. Ibyo rero byatumye tuduza ubwo rugezo ruva kuri 15 rugera kubwo turi ku uyu munsi rwa 30%. Ibyo bikorwa nazo bikaba byaranguriwe muri provinsi yose ya Kirundo. Hubatswe imigende yaba ikoreshwa n'amapompo canke iry'amazi dufatira hejuru hanyuma akimanura iyo bita gravite. Harubatswe za rusengo, harubakwa n'amariba akoreshwa n'amapompo mugabo ajya abapompesha amaguru canke amaboko.
Intambwe yatewe irashobora gusubira inyuma. Abanyagihugu babifisemo uruhara ariko igisata cyo gukwiragiza amazi meza ntikireze amaboko. Apolinaire Sindihebura.
Impungenge kuri ibyo biharo bishobora gusubira inyuma turazifise. Ahanini abanyagihugu ubwabo barayifisemo uruhara uko turiko tugendagenda dusuzuma izo nyubakwa z'amazi nyine zimeze. Urasanga ugasanga hari aho hari cibwe, ugasanga hari aho batabungabunze neza. Uyu munsi uriko tukora ibyigwa kugira ngo turonke ibiharuro dushobora gushikiriza leta y'uburyo bukenewe kugira ngo ibibazo mubonana amaze kuvuga bive mu nzira bitorege umuti. Ikindi naco turiko tugiranira ibiganiro mu buryo butandukanye n'abagenzi babigisata cy'amazi meza kugira ngo nabo bashiremo uburyo gutyo iki kibazo cya Kirundo gitorege umuti vuba kuko koko uko nabivuze biragaragara ko ari intara iri nyuma izindi mu bijanye n'amazi meza.
Aha mwomenya ko amakomine abangamiwe cyane ari komine Bugabira, Kirundo na Busoni. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho umwanya w'ikiganiro Amerika na cereke vyaranze leta z'umwe za Amerika muri cyahise hamwe no muri bihe tugezemwo. Dutega amatwi mugenzi wacu Thomas Kamirindi yakiduteguriye.
The Bill of Rights ni tegeko rimaze imyaka 2026 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari mu kwezi kwa 9 umwaka w'1789 ubwo Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yemezaga itegeko ryimakaza uburenganzira bw'ibanze bwa buri muturage bise The Bill of Rights. Ubwo burenganzira se ni ubuhe? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. The Bill of Rights igizwe n'ingingo 10 ishimangira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka, uburenganzira bw'itangazamakuru n'uburenganzira bwo kwihitiramo idini ushaka. Nta dini na rimwe guverinoma igomba kwimika nk'idini ry'igihugu. Mu yandi magambo, amadini yose arareshya, nta dini rya leta ribaho. The Bill of Rights iha abaturage uburenganzira bwo guterana, uburenganzira bwo gusaba leta ibisobanuro n'uburenganzira bwo gutunga imbunda. Yimakaza kandi ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa. Ibuza ko umuturage asakwa ku maherere cyangwa ko ibye bifatirwa n'inzego za leta. Itegeka ko urubanza rw'umuntu uburanishijwe rwihutishwa ku buryo bushoboka bwose, ko umuntu aburanishwa n'urukiko rwa rubanda bita jury rutabogamye kandi akaburanishwa mu ruhame. The Bill of Rights ibuza ko mu rukiko umuntu yitangaho ubuhamya bumushinja. Ibuza ingwate ikabije niba umuntu agomba gufungurwa by'agateganyo. Ibuza kandi inkiko gutanga ibihano bya kinyamaswa, urugero ni nk'ibihano bituma umuntu agira ububabare ubwo aribwo bwose cyangwa bimutesha icyubahiro cye cyakiremwa muntu. Iyicarubozo rero cyangwa se torture, imirimo y'uburetwa, byose birabujijwe mu bihano bishobora gutangwa n'inkiko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byimakazwa n'itegeko nshinga igice cya Bill of Rights. Iri ni ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika nakibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Itegeko ryitwa The Bill of Rights rimaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa cyenda mu 1789, ntiryahise rishyirwa mu bikorwa kubera ko ryagombaga kubanza kwemezwa na leta imwe ku yindi zigize igihugu. Byafashe imyaka 2 kugira ngo umubare wa ngombwa wa leta zaryemeje ugerweho. Nibwo mu 1791 The Bill of Rights yinjijwe burundu mu itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intego yaryo ni iyo kubuza leta guhohotera no guhutaza umuturage. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Gutsura ubukungu bwo muri Afurika y'Epfo y'Ubutayu bwa Sahara ni igikorwa gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyize imbere. Igika cy'itegeko rishyiraho porogaramu y'ubuhahirane rigamije gutsura no gutanga amahirwe y'ubuhahirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika ni ryo rishingiyeho ingamba z'ubwo buhahirane bizwi ku izina rya AGOA. Abategetsi muri guverinoma, abayobozi b'abanyemari na sosiyete sivile baturuka muri Afurika n'abo muri Amerika bateraniye mu murwa mukuru wa Gabon, Libreville, muri iki cyumweru baganira ku kuntu AGOA ubu imaze imyaka 15 ishobora kurushaho kongera ibikorwa by'ubucuruzi n'amahirwe mu rwego rw'ishoramari ku Banyafurika ubu no mu bihe biri imbere. Imibare igaragaza ko byombi Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byumvikana ku kintu cy'uko ubuhahirane burushijeho kugira ubwisanzure no kongera ishoramari mu rwego mpuzamahanga bikenewe cyane mu kuzamura ubukungu n'iterambere no kugabanya ubukene. Kongere ya Amerika yongeye gutora igika cy'itegeko ritsura ubwo buhahirane rizwi ku izina rya AGOA mu kwezi kwa gatanu mu mwaka 2020, bituma ibicuruzwa bitandukanye bituruka ku mugabane wa Afurika bigera ku masoko ya Amerika nta mahoro. AGOA yabashije gufasha ibihugu byemerewe kujyamo kwagura ibyo bigemura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no guhanga imirimo, bituma ubukungu bwiyongera. Mu mwaka 2014, ibihugu byo muri Afurika bidafite peteroli byagemuraga ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari 4.4, ni ukuvuga 250% uvuye mu mwaka w'2021. Ubuhahirane muri urwo rwego bwavuyemo imirimo ibarirwa mu 300,000 ibyo bihugu byungukiyemo. Kongere ya Amerika yongeye gutora yemeza ko iyo porogaramu yongererwa indi myaka 10. ibyo bigaragaza ubwitange bw'igihugu cyacu bwo kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika birushaho kugirana umubano uhamye mu rwego rw'ubuhahirane no mu gushyigikira ubwiyongere bw'ubukungu bw'igihe kirekire mu karere ka Afrika. Mu itegeko rishya rireba programu AGOA hongewemo ingingo isaba kongera uruhare rw'abagore muri sosiyete, muri politiki no mu iterambere mu by'ubukungu mu bihugu byo muri Afrika biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibi bigaragaza uruhare abagore bafite mu byerekeye ubukungu no mu buyobozi bwa gisivile mu mpande zose z'umugabane wa Afrika. Mu nama yo muri uyu mwaka harasuzuma uburyo hashyirwa ingufu mu bicuruzwa bigemurwa mu mahanga no gutegurira Abanyafurika kazi kwinjira byuzuye ku masoko yo mu karere nayo ku isi hose. Inama y'uyu mwaka 2015 izatanga amahirwe yo kwishimira ko programu AGOA yongeye guhabwa umwanya bishingiye ku byagezeho mu myaka 15 ishize hanarebwa indi myaka 10 iri imbere. Hazanatangizwa ibiganiro ku buryo dusangiye uburyo tubona kimwe ubuhahirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika.
Iryo ryari jambo ry'intangabana ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ikiganiro twateguriye ariko imbere yaho rika tubibutse incamake y'amakuru twashikirije Alphonse.
Incamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ku Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakenguza amateka Bob Casey wo muri Leta ya Pennsylvania na Chris Collins wo muri Leta ya Delaware bamenyesheje ku uyu munsi wa kabiri ko bashigikiye y'amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bya bihugu bitanu byo ku isi bya rutura ku isi byasezerana na Iran. Icyo gihugu cya Iran rero kikaba caremeye guhagarika gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Abo rero bashi abakenguza amateka babiri bagize aba 33 kuri 34 bakenewe kugira ngo iyo nteguro y'itegeko ishobore kuja mu ngiro. Papa Francis numwongere wa Kiliziya Gatolika yasabye ko abapatiri botanga ikigongwe ku bakenyezi bireze igicumuro cyo gukorora inda bitandukanye n'umugenzo rukristu wa Ekleziya y'i Roma. Ivyo yabisavye mu gihe himirije gutangura umwaka witiriwe ikigongwe, uwo mwaka nawo uzotangura mu kwezi kw'icumi na kabiri. Ibihumbi 350 nico gitigiri c'impunzi zimaze guhungira mu bihugu vya Buraya ziciye mu ibahari Mediterane mu mwaka w'2015. Ivyo vyamejeje ku munsi wa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukurikirana uruja n'uruza rw'abantu ku isi. Abo benshi baca mu mazi nk'abiheba bahunze ubukene n'ingwano cyane cyane bavuye mu bihugu byo mu Barabu no muri Afrika. Muri Leta ya Kentucky aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kim Davis yaranse kuraganisha abageni babiri bashaka kurongorana basangiye ibitsina, naho sentare gasambura manza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iributse kurekura ubugeni nk'ubwo. Abo bageni babajije umupfasi ni Kim Davis itegeko yitwaje kugira ngo ntabashingire yabishye ati jewe nitwaje itege kumpabwa n'Imana. Muri Ukraine naho havugwa abasoda babiri bapfuye kandi biturutse ku grenade yatewe ku munsi wa mbere.
Nchuti mwese mukunda Radio Jwi Amerika ibiganiro twateguriye bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro naho mwari kumwe na Frederic Munikije, amakuru nayo mwayashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kutega amatwi, mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika I Washington DC umwanya w'ikiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe n'inkurikizi zavyo ku vyerekeye Burundi mu gihe amakungu ariko yitegurira ikoraniro ku ihindagurika ry'ibihe rizohuza abanyepolitiki abahinga mu bumenyi n'abaserukira amashiri hamwe ategamiye leta bavuye mu bice bitandukanye vyo ku isi mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka ipari mu gihugu c'u Burundi ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe mu Burundi co bacifashe gute nivyo tugiye kuganira aho twatumiye Remy Ndayishimiye umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije mu Burundi hamwe na Seleus Ngowe n'ubusa ari mu bantu baharanira bivuye inyuma ikigwa ry'ibidukikije nibihe byo babiriko bitera ico kibazo cihindagurika ry'ibihe kibonekeza mu gihugu dutangurire kuri Remy Ndayishimiye
muri bimwe no vuga ko bishobora kuba bitera ihindagurika ry'ibihe hari ibyo dushobora kubonera hano mu gihugu cacu mu Burundi ariko hari heyo nibindi bishobora kuba bitegwa n'amahanga akarere kumbure turimwo mbere n'ibihugu bya rutura bisanzwe bikomeye by'ubutunzi byo bifise amahinguriro akomakomeye garuka rero kumbure hano mu Burundi cyane tuko tubona nk'ingaruka zabyo zishobora kuba zidoboneka mu isi imbere atwovuga nk'ibikorwa bimwe bimwe biba anga nk'ibiti tuba turiko turatera bigeraho bigacibwa cyane se bigaturirwa imiriro ya nyakanga nk'uko mu Burundi byo rero ni bimwe muri byinshi bishobora gutuma ihindagurika ry'ibihe rishobora kuba ariko gushika ubu no vuga yuko koko mu Burundi hari ibikorwa dukora bishobora gutuma hano mu Burundi mu gihugu cacu iryo hindagurika ry'ibihe rishobora kuboneka ku buryo bukabije cyo nkabivuga nisunze ivyigwa duherutse kugira ari ivyigwa ca mbere cakozwe kijanye no kumenyesha uko byo bita première communication sur le changement climatique deuxième communication sur le changement climatique birerekana yuko mu byukuri hari ibyerekana yuko igihinduka ry'ibihe ry'ibihe rishobora kudushikira ariko nta bikorwa bikomeye birenze urugero hano mu Burundi dukora bishobora gutuma uyu munsi turi kushobora kubona ihindagurika ry'ibihe.
Murakoze. Nawe Seleus Ngowe n'ubusa icyo kibazo kibona gute?
Urabona uyu mubumbe w'isi uri mu yindi mibumbe bita ama planete isi zunguruka kuri yonyine ikongera kazunguruka yazunguruka kuri yonyine ne kuzuba bikaba muri mu kintu kimwe ikintu bita systeme solaire ibyo rero nibyo Imana yaremye nibyo twasanze ngaha Uburundi abantu baba bake cyane baba benshi ihindagurika ry'ibihe niri hagarara ni ngombwa urumva rero ico nikintu camyeho kirimwe ho muri etazuni Obama mwumvise ibyo yamyavuga mu Faransa botabima no mu Burundi rero mbere na papa wa Eglise Catholique murazi ko nabonyene yanditse ikintu citwa encyclique urumva nibisanzwe ko haba ihindagurika ry'ibihe ikidasanzwe ni ngene twebwe tubifata minenegwe reja reja nitugira ico bita adaptation aho nshatse kuvuga iki nshatse kukubwira yuko tuvuga kahise kashasha cyane mu 34 muribuka kwa amazi yaje ari menshi akaduga gushika ku radio ariko 64 iyo proces verbal ndayifise no kuvuga bo hakujya ngahi Kongo ahi wacu ico bita redezikera n'abazungu aba bantu bari bafise kabanga ahi habita kwa kanyu amazi yarenge harabi nama nokyona migatunga na hanyuma barabona kwa kamara amazi no kuvuga ko iyo myazi iyo nyuzurira n'inga ukandi ya mbere ihindagurika ry'ibihe ariko mu Burundi mu 34 mu mashaka kwimbira biga muri aka kare kacu hari abantu bangahiki no kuvuga ko ibintu Imana remire ahirya yeju imyaka 50 ngahe mwarabibonye mu gatunguru ingene byagenze harabaye abantu ibarariragwa kuri mwezi gisabo murazi uko bigeze aha mu Burundi wacu harabaye ibintu by'inzige ziratera abantu uruzuba ruratumara nuko abantu bararya ubuzimba baracumukura ibarariragwa inzara iratera imwe bitaga kwege urumva rero no kuyumvira kuri meze gisaba abantu bari bari mu Burundi uko bangana ubu rero ko tugira imana tukaba twate kuko ibindi ko ndavuga bakubwiye ngo ngo larche donowe mwe batubwira muri bibiliya bwa bwato bwano so kuvuga yuko ari ibintu bitabaye byarabaye kuko isi nikwiri niko ico navuze citwa systeme solaire kiri bitegerero dutegeza gufata ingingo nkuko Obama heje kubivuga nkuko papa yabivuze nkuko ubuca binama nuko abishyiramo politiki na handi hoho sagaseseshwa rumuri nibi bita FDCR ahubona uyu mumbe w'isi ushuha ukamegona kabiri giti karimo ibitoki ku bantu bamaze kugana urwago barabizi abantu bazohera iki gisenge cyacu kizohera umuntu yovuga ati mbega Burundi cyabukora na kimwe yemwe gose kuko cyendi yibuka neza yuko ari ikintu ngaho citwa uyo reme ndamwibutsa arabizi nabo nyina ikintu bita pana hari ikintu bita cha politique nationale nuko ni politiki ifise hangiro y'ukuraba ingene bogabanya ibyo byose bituma bizanywe n'ihindagurika ry'ibihe nari bwavuge nti n'icyo ry'ibihe riri mu masekiteri menshi nka sekiteri ya rususi y'amazi mu bintu byerekeye amazi muri sekiteri ya agirikiriti y'uburimyi sekiteri ya energi ibivyo by'amabaraje sekiteri y'amagara y'abantu ibintu bya ekosisiteme naturel urumva aho hose ibyo bintu hariho politiki nasiyonali irimo arabizi biri ngaho bari babyanditse ingorane aho zihagaze ni ingene mbega tubigenza gute kugira ngo ntidufate rejareja ntituregeze mu mategeko kugira ngo amategeko ave mu kabati dukubite abantu kunuki kuko ndaguha akarorero dufate nko ma ekosisiteme naturel warabonye n'ikibera kiriko kirasha urakurahira umuntu w'umurundi ufise agatima n'akenge ko kurahura utoturara wimanitse biteye ubwoba je nibaza none mbega remi ntabarumbwire mugenze kandi urabona agenze ndabikoreramo aba bahungu b'abavumbi mbona inzinzuka ingaha aramukibira kandi amategeko azira nuko aba bantu bagira imbaho nuko aba bantu bakorera ibikorwa biteka bari mu mwuga bari mbiri bigena bira bacimba ibyo bikorwa rero ibikorwa muri rusange twebwe dukora ngaha ku isi nibyo bituma isi ishuha amategeko nayo akavuga ati giriki giriki ayo byo amaprotokoli biriho ibyo Burundi bwaratifiye surejo biriho ibyo byose ndiko ndadondagura ugaca usanga rero iyo bidushikiye harabaye best of production kuvuga nimbuka gabanuka abantu bagahona ibyo mu gatunguru mwarabibonye amacinya kubera tubara zivuye kuri ibyo byose bikaza ntamukira ntushobora kuyumvira icyo bita biodiversity ibi bavyita ibinyabuzima nuko namwe gatungana ibyo bintu rero byose iyo mba nari mfise uko ngira uya umuntu yari yiyumvira ingene iki kibira tutagifise Uburundi buzobona tukabura yego nibyo Jeremy yavuze ko deswe tupoliwa kurusha abandi ku isi kuko iki kirere murazi ngene kimeze turahanama umuntu nta gutangira imvano gutangira imyaga ariko ko turi mu bandi twaye dukwiye kugerageza n'ukuri umuntu wabi akarorero ahatari hake mbwaha muri Grarake ahana amategeko n'ukuri igiti giciye ucumukura kuko jewe ndarisubiye mu gutwara no gutegekanya mama ndabivuga iminsi yose aha turafise amapaze ngaho i Bujumbura nuko namwe gatungana kuko turubaka rugutu gasubira mbuga y'imvura iguye ibyo byose marimari ibitagiye mu nzuzi bijya mu kiyaga ejo mukata dutora amazi tukanywa ejo hantu ukabona baragoyagoye
reka tubandanye reka tubandanye mu gihe hari nk'impari nangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabivuze gatoyi Seleus ko bijamwe na politique ngaha hari impari hagati yabo mu mugambwe wa Republika n'abademokrate abo mu mugambwe wa Republika kubera bakorana n'amasosiyete akomakomeye nka y'ibitoro nayo ari avugwa ko arungika imicafu mu kirere igeramira ibidukikije bo baravuga ko ico kibazo atari kibazo gifatiye ku bikorwa by'abantu ko ari kibazo coba kiri cyclic bishika rimwe na rimwe mu mateka y'isi ariko abademokrate bakavuga ko ari kibazo gikomeye biciye no kuri president Obama ariko aragerageza uko ashobora kose n'ubu ari mu ntara ya Alaska ariko aravuga ku vyerekeye ico kibazo ca cihindagurika ry'ibihe nje kuri Remy Ndayishimiye naho Burundi atari bwo baba buri ko burungika iyo myuka mibi nivyo bicafuza bituma ibidukikije bigeramirwa bigatuma niri hindagurika ry'ibihe kibi kibazo gikomeye Uburundi muri rusangi leta nibihirikira akora kuvyerekeye Uburundi kugira ngo igerageze kugabanya ingaruka z'ico kibazo
murakoze cyane rero usabuze ibintu byinshi kandi byo usayabuze byinshi gose muvuze muti none mu Burundi mwoba muri ko murakora iki mu by'ukuri ari kintu hajye kuvuga kigwa kijyanye na nihangiro politique nationale ici la changement climatique kigwa cyateguwe cyerekana ingene byifashe hano mu gihugu cyacu yavuze ibisaka bitandukanye mu by'ukuri ubona ko bishobora kubangamirwa gusonga ibindi yavuze igisaka cyujyanye n'amasoko ntangagugu yavuze igisaka kijyanye no gutwara ibintu n'abagutwara ibintu yavuze igisaka kijyanye n'amagara y'abantu ya mukerarugendo uburimi n'ubworozi n'ibindi ibyo byose rero yavuze birimwo muri cya kigwa yavuze cya politique nationale ya changement climatique ngaha mu Burundi twakoze aho berekana buri gisata ico gitegerezwa gukora kugira ngo gishobore mu by'ukuri guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rishobora kudushikira kandi koko bimwe bimwe biratangiye kuza birigaragaza aha nagomba kumbure ushyikirize ko mu ntumbero yo kwitegura iyi nama mpuzamakungu yimirije kubera mu gihugu cy'u Faransa muri mpera z'uyu mwaka turiko turakora amanama kugira ngo turabe rero ya bisaka bitandukanye umwe wese icyo avuga icyo ashobora guterera ashobora kwerekana icyo tugiye gukora muri gisata iyo ibyo rero twariko turabikora hano mu Burundi mbere nibaza ko atagihindutse twimirize n'inama yo kuvuga duti ibi rero ibyo tuzojana i Paris cyari genekerezo y'icyenda muri kuno kwezi nyene yo tuzogira iyo nama gutyo twese tubirungike babone ati ishusho y'u Burundi ni iyi bimirije gukora ibi bikurikira muri ibi bisata bikurikira nk'uko nari mbereje kubivuga icyo cya mbere cyo turiko turakora hama ikindi yavuze ikintu kijyanye n'ama mesure d'adaptation ukuntu dushobora kuba twobyifatamwo na cyane cyane nko mu turere tumwe tumwe tubona yuko tuba dufite ikibazo iki cyangwa ikiriya anashatse kuvuga ko nagomba mvuge yuko bimwe bimwe twigisha turereka abantu yuko mu by'ukuri ihindagurika ry'ibihe bigaragara tukabereka n'ibintu bimenyetso bimwe bimwe mbere n'ibiriko biraba hirya no hino rero rimwe rimwe hano mu Burundi musanzwe muzi ko ari igihugu gitunzwe cyane kibeshejweho cyane n'igisata cy'uburinyi n'ubworozi aho hari hakatuzo kahaja muri ayo mamezi tuvuga dushobora gukora kugira ngo dushobore kudufasha aha nagomba mvuge ibijyanye no kwigisha abantu ukuntu boza barasohora akabuto cyangwa bagatera imbuto bivanye n'ukuntu turiko turababwira ijuru ryifashe ahantu babwira nk'uko bashobora turababwira cyane cyane mu bumurinyi n'ubworozi ukuntu imbuto ziterwa boza barazitandukanya kuvuga bakagerageza kudesherona kiringo runaka aha novuga nuko bashobora no gutera ubwoko bw'ibitegwa cyangwa se bw'ibiti bivanye n'ukuntu iyo si aho hantu hameze ibyo no kwita eco inkuzenya de condition eco climatique ibyo bimwe bimwe rero dukora ariko bumve ko bikubiye byose muri iki kintu turiko turategura muri iki gitabo twateguye no muri ibi turiko turategura tugeza tukerekana
Alo?
Alo?
Mwaramutse nyakubahwa muvugize.
Mwaramutse neza. Muri bande?
Jewe nitwa Kabara Nkuru. Nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Neno gufasha ikiga Kabara Nkuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya ejo.
Ni kiganiro cyerekeye ikiga sha.
Muzo tuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari byiza cyane. None washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga.
Ego, ni batatu. Hari gitimu jisho.
Aha.
Hari kibi na kanwa. Hakaba na kansura heba.
Narega mugenze ko numva umenga batatu bose bari muri gwa runandi rutugwanya. Aba nibizo hava bigorana.
Hagorana ibiki. Wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo. Hari bindi.
Mugenze. Jewe numva ihiganiro cyo hava gihengamira ku ruhande. Ngira aho hanuza bagenza ukumva cyo bayivuga ko.
Ikiganiro nije nagitegura kandi nije nzogikora. Wewe uraza gusa nzobimenye.
Kabara Nkuru. Jeona inashinwe ko noza mu higaniro mbwa burantunga. Aba batumira rabo. Uramba barira nzoza hanyuma. Urakoze.
Ngo ntazoza mu kigani arashaka reke nzokoranya abo batatu. Sinzoca mvuga ko yase kuza.
Sigaho Kabara Nkuru sha. Uko siko bigenda.
amategeko y'umwuga ategekanya ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama n'iryo teka rya twebwe abamenyesha makuru.
Ako na akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri isanga. Ngo mu bintu byibonekeje mu minsi heze ku byerekeye ingaruka y'iryo hindagurika y'ibihe mu Burundi igihe haba imisozi yasenyuka ihanamiye Bujumbura mu buraruko bw'igisagara hari n'indi mvura n'imitumba yasenyutse nibaza ko ari nko kwibarabara rivi Bujumbura rija mu Rumonge. Ivyo nibintu bizoshobora gusubira kugaruka niki he leta iri kirakora kugira ngo igerageze muri iyo ntumbero mwari ko muravuga nk'ivyo byo gutera ibiti canke yindi migambi mwa mufise kugira ibiza nk'ivyo byadutse muri kazoza muzowe mwavyiteguriye neza kurushiriza ntibigire ingaruka nk'ivyo zageze ku buzima bw'abantu nibintu
ibintu nk'ivyo sibikogwa mu byukuri ikogwa umunsi umwe ngo birare biheze ibikogwa bifata ikiringo kirekire bari ko baratunganya. Yo ndi hano mu bushikiranganje nk'umuvugizi wabo ndakurikirana ibikorwa bisanga biba eba nawe uteye igiti uyu munsi kugira ngo dushobore kuzokingira neza iyo si kirashobora gufata umwaka umwe imyaka itanu no kurenga hafi imyaka cumi muri bimwe rero mu bikorwa nk'uko nariko ndabivuga navuze ko bikubiye muri iki gitabo turiko turagendera ko gitanga intumbero cyangwa se gitanga icyerekezo nuko musa reka kumbure nibutse abatari babizi ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatanguje mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda yatanguje umugambi w'igihugu wo gutera ibiti ukurushirizaho gutera ibiti icyo ni igikorwa cya mbere cyatanguye kandi novuga ko cyafashije cyane kuko cyahavuye mbere gitegwa n'impunga cyangwa se gitegwa intege n'abandi basanzwe badufashije igihugu cyaje kuvuga amabanki atandukanye nka Ibanki Nkuru y'Isi yose, Ibanki ya Afurika, ijyo ry'iterambere aho baradufashije kugira ngo dushyire mu ngiro uwo mugambi watangujwe n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi n'icyenda ujyanye no gutera ibiti hirya no hino. Icyo ni kimwe mu byo Burundi buri ko burakora muri kino gihe. Navuze yuko hati haboneka abagira neza cyangwa se amabanki makuru yadufashije yaduhaye intererano yo gutera ibiti hirya no hino. Ikindi nacyo kiriko kirakorwa no guhimiriza bene gihugu na cyane cyane tubereka imyifato bashobora kugira ahashatse kuvuga nk'urugero dufashe nk'iki kiyaga cya Tanganyika yari karavuga serebusi n'ibyo uhura kifise inzitizi nyinshi cyane gifise ingorane zijyanye no guyo no kwita polisiyo cyangwa se gutoseka ibikorwa byo gutosekaza icyo kiyaga kimwe mu bikorwa byariko byakozwe cyangwa se n'ubu biriko birakorwa kwabaye kubanza kwerekana wa mwanya w'ihemero ry'uruzi uwo mwanya rero umaze kubahirizwa tuzoheza tubwire duti ikiyaga kirashobora gutekana kuko icyo kiyaga mu by'ukuri nacyo kiri mu byo mu bifasha kugira ngo ikirere gishobore kumera neza hano mu Burundi. Icyo gikorwa rero ni kimwe mu kindi kiriko kirakorwa. Ikindi gikorwa kiriko kirakorwa nuko nibuze gatoya ko uko umwaka utashe mu ntumbero ya cyaje kuba cyambere ariko ndavuga uko umwaka utashe mu Burundi turahimbaza umunsi wahariwe igiti mu Burundi. Uwo mwaka rero uwo munsi rero turamara indwi yose turiko turatera ibiti hirya no hino kugira ngo turabe ko mu by'ukuri dushobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe dushobora kutwubira mu gihe tutaba twiteguye. Icyo ni ibikorwa biriko birakorwa muri ibyo bijyanye no guhimiriza nabyo turerekana neza ingene nimba ukeneye biravana hari igihe bivana rimwe na rimwe n'uko isi iri kirakoreshwa nabi. Icyo gihe rero turagerageza tukereka umuntu wese afise umugambi w'igihugu afise umugambi ashaka kurangurira mu gihugu ashatse kuvuga ugomba kubaka ibarabara ugomba kubaka igitarugwa ugomba kubaka ishuri ugomba kubaka ihoteli ugomba kugira icyo navuga kubaka ivurira reka ndabivuga cyangwa se amashuri icyo cyose cyangwa se ihinguriro imbere y'uko agira atangura kubaka tubanza tukamusaba yuko agira icyacigwa gitegerezwa kuba kijyanye n'ukuntu azokingira ibidukikije hano hantu hatotosekaza ibidukikije. Icyo ni ikindi gikorwa twameza ku buri munsi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza muri isanga aho twatumiye Remy Ndayishimiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ibidukikije mu Burundi turi kumwe kandi na Seleus ngo we nubusa haranira ibyerekeye gukingira ibidukikije mu Burundi. Turafise inkuru nziza Gilbert ku telefone. Inkuru nziza, uratwumva?
Ego ndabumva.
Mufise ikibazo canke icyumviro mushikiriza?
Ndafise icyumviro n'ikibazo. Nagomba mubande mundamukirize abo batumire.
Barakumva?
Mwiriwe neza.
Muduge ku ijambo?
Mu byerekeranye n'ibidukikije ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, hariho imvu nyinshi zituma ibidukikije bihungabana, bivanye n'uko abarundi benshi batabyitaho, cyangwa bivanye n'ukuntu ubutegetsi nabyo nyine butabishyiramo ishyaka rikwiye. Aha nkaba nagomba kuvuga nk'uko mu gihugu cyacu haza hari imodoka usanga ziba zishaje. Imodoka zishaje rero zirarekura ibyotsi, cyane cyane nk'amamodoka y'amadiyezeri. Bivanye n'uko mu Burundi batareka ubwisanzure ngo umuntu agure imodokari atayiguze amafaranga menshi, bakayishyira ko amadwane menshi, bigatuma azarasanasana ya modokari ikazura igapfira ngaho ikaburira ngaho ibyotsi bigafumbuka ibiki n'ibiki, bigatuma igihugu kigira ibyuka bibi. Ari nacyo gituma twasaba yuko leta y'u Burundi yufasha abantu bakareka gushyira amataxe menshi ku modokari, kugira ngo umuntu ashobore imodoka abona itabuye gusaza ayikureko, hanyuma ibyotsi bireke kugwirirana cyane. Hariho rero n'ibintu byo guturira ubu muri iyi minsi byaharawe, na cyane cyane mu ntara ya Bururi imitumba myinshi yarahiye, harasha n'ingo nyinshi biraboneka ko ku misozi byahiye. Mugabo tukayibirwa icyo biva ko ntawuzi ko ari ubugizi bwa nabi, ntawuzi ko ari amagisida. Tugasaba rero yuko abajeje intwaro bohaguruka bagafatanya n'abanyagihugu kugira ngo ibyo bintu byo guturira bigabanuke. Ikindi naco nuko mu gihugu cacu hariho ikoreshwa ry'amasashe cyane. Aya masashe rero aho duciye hose nkabwiye nk'ayi Bujumbura, wagenda mu barabara yose y'u Burundi mu gihugu, urasanga amasashe kabisa yaragize icyo twokwita nk'imitumba, icyo twita mu Gifaransa de montiquille, imitumba mito mito. Bigasabwa yuko hobonekaho leta ingenda ifasha abantu bakagira amarosikraje, ayo masashe bakareka kuyarunga ngaho hantu, isashe itagikoranya munsi akaba ariho inizine dorosikraje yofasha kugira ngo izo sashe zireke kuguma zandagaye aho uciye hose. Tugasaba n'uko ubushikiranganji bw'ibidukikije bwoshyiraho amastrictire kuvana ku rwego rwo hasi ku mutumba gushika hejuru, kurya hariho abamoniteri agricole ku mutumba wose, hakabaho n'abantu bajejwe ibintu by'ibidukikije ku mutumba gushika ku rwego rwo hejuru. Kandi iyo bariko barasaba, bariko baragira amaproje n'igituma menshi adaramba neza na neza cyangwa ashike kwihangira yari yihaye, nuko mu migambi uburyo buniniya buje mu bategetsi hejuru. Imodokari ugasanga bagiye kugura imodokari miliyoni 80-90, uriye gufata ujya mu monitero ugira bamuhembe amafaranga akwiye, ashobore kwiyunguruza kuri tere, ashobore kuroga icyo aja gufungurirayo, yagenze rero metero 200 agataha n'ikigoyi. Mugabo umuntu akazaza kumugira evaluation yaje mu modokari yasa muri miliyo, ubundi nawe yaguye ku kibuga. Ibi byose biratuma umunyagihugu adaheza ngo yiteho bya bidukikije uko byateza kugenda. Ikindi nacyo mbona cyofasha,
munyarutse,
ikindi cyofasha nuko bukoresha ibintu dusanzwe dukoresha nk'umugira amapepiniyeri aha mu gihugu cyacu, tukareka gukoresha ry'amasashe ibihubahuba n'ibintu novuga mu Gifaransa decomposable bishobora kubura n'ingoga, tugakoresha ibintu turonka ngaho iwacu bitazimbye, aho kuriye kuja kugura agasashe amafaranga 50 kandi kazoca gatuma muri yasi habaho empere ya meyabilite diso habaho ukisugira ntinywa amazi, bigatuma ibyo bintu bihava kugira ngo umunyagihugu nawe ashobore kubona ko reka akora ibintu bimuteza imbere. Mu njamake rero je nivyo nagomba kuvuga.
Murakoze.
Abategetsi badufashe bafatanye n'abantu bato bato kugira ngo ibidukikije bikingirwe tugire amahoro.
Murakoze. Remi ndayishimiye mu bivuga kwiki?
Ndakengurutse cyane gose intererano ya Nkuru Nziza Gisele, ko ibintu ahejeje kuvuga by'ingenzi cyane. Hari akantu ahejeje kuvuga kajyanye n'ubijyanye no koresha imodoka zishaje, mu gihe uzoba bwiza ko wakoresha imodoka nshyashya zishobora gutuma zidasohora ibyotsi mu gikonona kumbure nk'igisenge hejuru aha nagomba ndamubwire yuko ari nayo ntumbero habonetse umuntu mbere yo kugabanya bene ibyo bintu by'ibyotsi kenshi bahahimiriza yuko hokoreshwa izimodoka zitwara abantu benshi hano mu Burundi rero turakishyira hamwe rya Otrako Selema y'Ubuyapani yaradufashije turaronka imodoka nyinshi za Otrako hafi ijana zidufasha mu gutwara abantu hirya no hino ahano vuga ko ari kimwe mu nzira irashe yo kuba twokingira gusumba ibidukikije hari ikindi kintu ahejeje kuvuga kijyanye no gukoresha yuko mu Burundi dusanzwe dukoresha amasashe muri kino gihe kandi amasashe ashobora gutuma isi itosekara kuko ntago biheza ngo rihere hakiri kare riramara ikiringo kinini mbere hafi abahinga bavuga hafi imyaka 400 muri hano mu bushikiranganji twarateguye ikigwa cy'icyerekezo twise politique nationale d'assainissement icyo kirimo kandi twama twahimirije yuko abantu batokoresha amasashe ahubwo bakoresha ibindi bintu mu gutekera ibyo rero gushika ubu icyo kigwa ntago turakora neza ngo twerekane neza ico nihehe boheza bagakore nibihe boheza bagakoresha mu gihe batokoresheje ayo masashe cyo ni kintu cy'umwitwarire ko tubona mu bushikiranganji kandi cy'ingorane twama twasemeretse ko turavuga ariko tukiriko turarondera icyo boheza bagakoresha muri kino gihe cyo rero hano mu bushikiranganji nimba tukibonye uko turaheza tukavugana n'abandi dusanzwe n'abandi bo mu bundi bushikiranganji butetwe amahinguriro n'ubudandaji kugira ngo nabo nyene babanze bitegure barabe ko bashobora kuboneka ikindi bashobora gukoresha ibyo turabihuriza ko kandi nibyo koko biri mu bihungabanya ibidukikije hari ibindi avuze bi
muvuge munyarutse gato
hari ibindi avuze yuko twashyiraho kuri buri mutumba abajejwe gukingira ibidukikije igikorwa cyo gukingira ibidukikije umuntu ndire fata aka kanya ko nzirikana hari abantu benshi ariko barumviza iki kiganiro abarundi ntibumve ko ari igikorwa cy'abakozi bo mu bushikiranganji ni igikorwa cy'umurundi uwo ari we wese ahari n'ahaherereye kuko biramuraba ari nayo mpamvu rero kenshi mu manama twama dukoresha turerekana uruhara rw'umwe wese uruhara rw'umunyagihugu uruhara rw'ubujeje intwaro uruhara rw'ubujeje umutekano uruhara rw'umucamanza uruhara rw'umushingamateka uruhara rw'umurundi uwo ari we wese ubijyanye no gukingira ibidukikije nibyo koko turafise abo twakwita les antennes régionales no kuvuga abaduhagarariye mu ntara ariko abo bonye nari umuntu umwe cyangwa batatu ntibashobora kuzungura ku bwohere bwose bwa mumare ari nayo mpamvu kenshi duhamagarira dutera kamo uwo murundi wese ahari yumve ko ibyo bidukikije imuraba ategereza kubikingira kuneza yiwe no kuneza y'abandi barundi
Radio ya Amerika Washington DC nawe Seleus ngo we n'ubusa uyu mubatwumviriza uyu dofise ku telefone nkuru nziza Gilbert yavuze ko hari imvo nyinshi zituma bidukikije bihungabana akaba yavuze ko kumbure leta itoba ngo bishyiramo gushaka uguhagije mwo bamubivuga kwiki
Ega jewe su uyu munsi na manda ivuga imisi yose amategeko agiye kuregarega ibintu bicaye banabi kuko umwiza urabona nyari cyubere mu kuri garavuga ati tugiriki ariko ugiye kwa evaluation kuri terre uratangara enda guhakarurira Jeremy arabizi icyo bintu ndabikoze mu minsi Constantin na Yusi bari kumwe ngaho cyenda azi uko baragize cyo kwita evaluation kwinegura kuraba imicafuri ngaho ibujumbu mugabo gaje usanga nk'ubwo busashe turiko turavuga nibyo ivyo rero mavuga nibyo amategeko ariho ariko mwibuke ko ariho cartobu ariko avuga utore hariho cartobu hariho ampepar ahantu ngaho igwana n'ibintu byorotishano ushobora guca gutora ubwo buhinga na cartobu ngaho iwacu yari iriyo kubwira ngo umuntu ashobora gutekera mu bintu biodegradable ariko ingorane yahagaze ni iyihe reka tuzeye ko gusigara nikore ku maso hari aho usanga ujya umuntu ariko azana byose ashe twa noire afise icyo avuga ibyo tegeka karivuga amamunda ndabyicura si byo nabonye ndashare mu bantu barundabire kwa nibyo icya kabiri kandi mukange twarasete mu mugabo amategeko yarandemera bikangora ndaguha karoro ngavuga tuti reka turondere ibibanza mu makartie yose aho abantu bazokura ibintu bakabitereka ku kako kantu gatoya tukaharondere hanyuma abakozi ba mbere nabo bace baronka akazi kandi babikure hano bashya mu makamyo bice bigenda iyo bija ariko ugasanga chef de quartier cyane naka arahabonye aho aracyasimbira ko kandi muzi yuko umuntu agiye kusuma ibiraya ategeza guhwata ategeza kuba nkaho cyo mucafu hari nacho gitumona ari ibintu bisasemye bitegwa ku masoko mu makartier byuze bigira nkari e ntaga